Abakozi b'ishyirahamwe Torres Weber ricungera ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mu Burundi biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'iryo shyirahamwe ryo muri Amerika ribakoresha. Ingingo ibategeka ko bakora amasaha 12 ku munsi. Ni Magalite Pierre Claver n'umwe mu baserukira abandi muri iki kibazo.
Batangiye kubitumenyesha mu kwezi kw'icyenda. Twa turabwiye tuti ibyo bintu ntabyo twashobora. Turabwira tuti ayo masaha ni menshi kandi turabye sisiteme dukoramo ya pointage ijya GMC, ijya sisiteme elektronike, dupointa uko iminota 30 iheze tuti ni ukuri ku muntu umwe arara arazunguruka urupangu rwose ntigikunda ku mwana w'umuntu ntacyo twashobora. Turabwira tuti rero hako two kwiteranya ku bantu dukorera abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe abandi irarenga 10-15 kuduga. Niki akoze imyaka 8. Turavuga tuti twebwe twofuma duhagarika, tukavuga tuti ntabyo dushoboye, hama nimba badashinzwe kudukoresha ayo masaha 8, tukavuga tuti badutekereze itanu tugana amahoro mugabo tutarinze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana inama kuko urumva bagufasha sinzira iki ushutaha uca bari sanshe santuyaze.
Itegeko rigenga akazi mu ngingo yaryo y'ijana 12 rivuga ko amasaha asanzwe yo gukora ku munsi ari 8, indwi yose umukozi agakora amasaha 45. Kandi ko amasaha y'akazi ari amasaha umukozi aba akiri ku kazi. Ariko kandi ingingo y'iri tegeko nyene iravuga ko itegeko ry'ubushikiranganji bw'akazi rishobora gushyiraho amasaha arenze kuri ayo ategekanijwe bivanye n'ingene umukozi n'umukoresha babyumvikanye n'ingene ayo masaha arenga azohembwa. Twagerageje kurondera utwara amashyirahamwe akora akazi ko gucungera umutekano mu Burundi, Komiseri Muheto Fidel kuri telefone yiwe ntiyitavye. Ariko abakozi ba Torres bavuga ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bwaba bwasabye ko ishyirahamwe Torres ribaha umukozi umwe gusa ritategetse amasaha akora hako hatonda babiri nk'uko byari bisanzwe. Kuri ibyo ubwo buserukizi twaburondeye bwavuze ko bushimye kutagira icyo bubivuze ko. Uko biri kose abakozi ba Torres basaba ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bararira bwo vugana n'ishyirahamwe ribakoresha Torres rifise icyicaro muri Amerika mu gutora inyishu y'iki kibazo cyabo bidaciye ku birimi n'amategeko.
Ko ari isanzwe iserukira Amerika ngaha mu Burundi bakaba bakorera ku mategeko nabone y'i Burundi, ahama Torres ikaba ari sosiyete y'Abanyamerika, none ko basanzwe baserukira twe twasaba yuko buvugana bakavuga bati nyabona nyabona Torres iraba mukurikiza amategeko, amategeko y'igihugu avuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi, bakabyumvikana Departement d'État Amerika bakavugana na Torres kuko nibo bahihaye isoko kuko barabona ko bikubitera akajagari. Bubahiriza amategeko bareke gukoresha abantu nk'aba esclaves, hama bongere bakoreshe amasaha yemewe n'amategeko n'amasaha 8 kandi bareke gukura abantu nko kumenga n'amategeko abagenga bafise.
Ibyo babisaba kuko babona ko basa naho batariko barumvirizwa n'ishyirahamwe Vigile Burundi risa n'iserukira Torres. N'umubonano bahawe mu masaha yo mu gatondo y'ejo ku wa kane bavuga ko atacavuyemwo mbere ibintu byakiye bisa n'ibyunyuka ku muhingamo nyene wo ku wa kane. Bane mu baserukira abandi muri abo bakozi ba Torres batwawe n'igipolisi kivuga ko kigiye kubumviriza ariko bacabinjizwa agasho. Umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bakavuyemo isaha 3 z'agatondo zo kuri wa gatanu batanze n'ihadabu ry'amafaranga 10,000 by'amarundi kuri umwe. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.